mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikibazo cy'ubukene, impfuvyi n'ukutagira ubufasha mu buzima bwa misi yose nticoroheye abatari bake mu Burundi. Niyo mpamvu umupfasoni Madame Ella Uwimana, Murundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas, yahisemo igikorwa cyo gufasha abana, abakenyezi n'abandi bari muri ibyo bibazo. Muri iki gihe umurongozi w'ishyirahamwe ibikorwa by'imbabazi, ibikorwa bikorwa n'abarundi bari mu mahanga, Diaspora Works for Mercy Foundation, ahamagarira abandi barundi mu mahanga no mu gihugu kwifatanya nawe muri ivyo bikorwa byo gufasha abo bita abantu nikora. Inyuma yaho mu kwezi kw'icyenda afashije impfuvyi zirenga 30 mu kuziha ibikoresho by'ishure, impuzu, ibirato n'ibindi byankenegwa, yiteguriye gufasha uwundi mugwi w'abanyeshure imbere yuko umwaka wa 2020 urangira. Ibindi bikorwa byinshi ishyirahamwe ryiwe rifise nivyo agiye kutwiganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Madame Ella Uwimana ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na Madame Audrey Nahimana, umwe mu bafasha bishyirahamwe ibikorwa by'imbabazi mu Burundi. Reka twakira abatumire bacu. Madame Ella Uwimana, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije Madame Oriane, ndi Madame Ella Uwimana, ndabashimiye cyane. Nakoze.
Yego. Namwe Madame Audrey Nahimana, ndabaramukije, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije nanje, nongera ndabashimira kungena mwanyumviriye ko mukantumira mu kiganiro.
Murakoze cyane bafasoni gufata kano kanya ko kuganira natwe muri ibi bikorwa by'imbabazi muri ko murakora mu gihugu cy'u Burundi. Reka nsigurire abatwumva uko ikiganiro tugiye kugira kigiye kugenda. Igice cya mbere cy'ikiganiro turaza kuganira ku kuntu ishyirahamwe ryatanguye n'icyatumye muri shinga n'ibibazo by'ubukene mwagiye murabona mu gihugu byatumye muri tangura. Igice cya kabiri turaganira ku bikorwa nyezina mu mazi gihe mukora imbere y'ishirahamwe, imbere yaho mushinga ishirahamwe ryanyu na nyuma yaho. Igice cya kabiri nacyo turaganira ku bikorwa muri ko mwitegurira gukorera abatishoboye mu Burundi n'ahandi muri kazoza k'ishirahamwe ryanyu. Muri make Madame Uwimana, uko irishirahamwe ryanyu ryatanguye byabajemo gute? Twatangiye tuvuga yuko byavuye ku mbabazi mwagize ku batishoboye mu Burundi, ariko tubwire muri make ingene waritanguye, ingene ivyo vyumviro byagiye birakujamwo n'icatumye utangura.
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ibi byo gutangura rishyira hamwe ni ntuzanya ni dream come true, ni indoto nashyize mu ngiro. Burya Imana iragutegura uko uzovuka, aho uzoba n'ibyo uzokora. Jewe muri kahise kuwanje navutse mbona ibikorwa by'imbabazi, navukiye ahantu mu menyaganyaga, navutse mbona hari abantu bakenye cyane mu gihugu, hanyuma ugasanga cyane cyane nko kuba ku bakenyezi n'abakobwa, wasanga ari ibanga rikomeye cyane. hanyuma rero nanje ndabigamwo nakuze ndi impfuvyi kwiga amashuri n'ivyari binyoroheye nafashijwe n'abandi bakozi abandi basamariya b'imbabazi hanyuma rero ndakura ndiga ngeze mu bigero n'ubundi nkomeza kubona ibibazo byari bihari bijyagenda biterwa n'intambara abantu bagasanzara nanje kugeza naho ndagita kubera intambara hanyuma nkagenda mu mahanga ngeze mu mahanga nawibagiye ndabona nsize inyuma abona yuko burya bukene barimo nanjye ari bunateza kuba ndimo rero ngeze narageze muri amerika ngeze muri amerika nabwo nyine umutima wo gufasha ndawubona ndavuga ndi aba bantu nanjye ngendeye kugira ngo ngire icyo ntanga imana rero ndahashitse nsanga nta barundi bari bahari naha muri tegisi zose nahase ndi mu bundi wa mbere hanyuma abandi bose baje basanga hano n'abanyafurika kubera kujya kuba mu kindi gihugu bigoye niho natanguriye kugira zambabazi rero ndabona nti bwa bundi umuntu ashobora gukora ibintu byinshi ntangura kuza kuvugira abantu batari bazi ururimi benshi batari bazi gusoma no kwandika ntangura kuza ndabona akantu kose bageze nkabona ubukene burya umuntu ntakene ibintu gusa umuntu urashobora gukena n'ibyiyumviro urashobora gukena n'ubuguha impanuro ubukene ni bwinshi rero nagiye mfasha mu bukene bunyuranye ndabibonye rero cyane cyane muri 2006 niho abarundi batanguye kuza ari benshi icyo gihe hemerewe abarundi imiryango 13 byateza kuza ngaha muri amerika bavuye muri tanzania nukuri bamaze kuza ntabwo byari byoroshye niho naciye mbona yuko imbabazi rero ziba zikeneye kurenga urugero nacyo gituma imana itubwira kwama tugiriranira imbabazi tugafashanya muri byose rero abandi bamaze noneho nabonye noneho ngeza kwagura amahema naranatanguye ndashyira n'ishyirahamwe hano nyine ryo kugira ngo ufashe abo barundi n'abandi banyafurika baza n'ubu rirakora ibikorwa hanyuma rero maze kubona urabona ngo uteza guheka uwisimbiza ni ukuri ndashimira imana kuko ibyo twabafashije byantu bagiye gushikanya ku rugero benshi barashobora kuronka ubuzi bamwe bakabugumamo abandi bakaguma barondeza ariko usanga bameze neza badakeneye ubufasha niho niyumvira ndavuga none ku isi nakoze hano mbona ndi kubona ibyamwa ubwo noneho zijyana n'iwacu ho nimo tuzinonora baba nitwasiga batagira kivurira niho rero niyumviriye nyuma y'imyaka 15 kuko kuja mu gihugu cyabaye biragoye niho ntangura kugurura amaso ndavuga nti no ntegeza gukora ikintu mu Burundi ego hagati aho narafasha abantu aho nari nsanzwe nzi abari banzi bantera kamo tuvuga iki tugize iki umugabo nsanga nkabona yuko ari ikintu kiri ubukene bwari bukwiragiye igihugu ndavuga nti none nzofasha uwonzi none abo ntazi nabo bo babayeho gute niho navuga nti ntagira agire kadre ashobora gukoreramo aho ushobora gushyikira abantu bose banyarukiranye abatishoboye abakene ubusumbwi kugira ngo umuntu ashobore agatwengo ku muntu niburiburi nihaye intego y'uko niweza gushyira smile agatwengo ku munwa w'umuntu umwe niburiburi ku munsi hakagira umuntu aseka kubera jewe hakagira umuntu afungura kubera jewe hakagira umuntu yishima ati namba yagahuza kubera jewe ati nateye imbere kubera jewe kubera naka ibyo nicyo umuntu aba ariko arashima rero nuko ishyirahamwe naritanguye mbonye ukuntu nagiye ndafashwa hanyuma nkabona yuko hariho n'abagabo turi muri ubwo bukene kumwe ntibagire amashansi burya n'amashansi arasumbana niho rero navuga ati nanjye nka rero ndavuga ati none nge mu bintu byose ikintu ntushobora gukora kikagumaro n'igihe ndaraba ndavuga ati njyewe kuva nkiri muto ndavuga ati ndashaka kugira ikintu kizohindura ubuzima bwa benshi kandi kigakura kikaba kinini ariko rero hari ikintu cyangumyemo navuga mvuga ntumbe ni igiki nakora kikamenyekana kigahindura ubuzima bwa benshi niho rero nakemuga ati ngiye gutanguza emerse ministry ni ukuvuga minisiteri y'imbabazi ku bakene no ku mpfuvyi kugira ngo nabo bashobore kugira ukuntu bashobora kwisobanura nshambona rero yuko niho navuze nti iyi nzira izofasha guhindura ubuzima bwa benshi kandi bihindure na kominote babamwo kandi n'umubano wabo uze utere imbere kubera na kare ndakunda ibintu nyine by'umubano nkakunda kwibanira n'abantu nibyo rero nkunda byantangaje ryo kugira ngo menashobye kugira kuri iki kintu abanyumva mumenye yuko nabigize nabiyumviriye ko I have you in my thought donc nabashize imbere naho mutari mubizi ariko nugumye ndabajana aho nagiye hose nuko rero naciye nza gutanguza iryo shyirahamwe noneho maze kujya ubundi maze imyaka 15 nagiye muri 2011 nukuri narasanze ubukene bwarabinjiranye cyane kandi birumvikana igihugu cyaciye mu ntambara nyinshi abantu ugasanga baragize ibibazo baracanganyukiwe ugasanga abantu bagize ingufu zo gukora n'ubutitongo rikamunanira ntihagire ingufu abantu mbese baracitse intege navuga nti none ni ukuriki abantu benshi barishimye kuba bambonye bakanka baraba mvuga nti imana yanjye noneho navuga nti okay noneho kubera amaze kubona nibe no kuvuga ngo uhiriye nuko bimeze mu byo kuri tele ubu rero ngiye kurangiza mu byo kuri tele nakomeje kugenda mfasha abantu noneho 2019 niho navuga nti nakumye nyoro nzi kuraba ikintu no gukora ntangu zishyira hamwe nzoze ndakorera ku mugaragaro tumwe ndahora akora ninyegereje tujye nkabona n'abandi babone ko hari abantu bashobora kubafasha ufite icyo nsaba ashobore nabo gusaba ifashanyo bashobore kumenya aho uwo bashobora kwitura mu gihe bagize ikibazo niho rero natangiye ngo mu Burundi mu 2016 tukaje dutanguza yo kuziramira abo bantu bantaho nikora imfuzi abapfakazi n'abasaza reka n'abandi bose bafise ubukene bunyuranye
ego urakoze cyane rwose murakoze cyane madame w'Imana duhindukire gato ku mfasoni madame Audrey Nahimana madame Nahimana namwe mwarumvise icyifuzo n'ibikorwa madame w'Imana yaratanguye mukaba muri mwari muri ngaho ibijumbura musanzwe mubona ibibazo bihari mu gihugu mwifatanyije n'ibi bikorwa gute byo gufasha imbabazi
ni mana yabikoze sinavuga ko nabo nashize mu ruhara rurerure ego ni mana yabikoze turamenyana na madame Era w'Imana hanyuma arambwira indoto ziwe nanje shasanga ndashize izo ndoto canumva ko Imana ikwiye kudukoresha tugahaguruka tugafasha abo bantu batishoboye abantu babuze uko bagira babuze ibyo barya nivyo bambara niyo nzira n'Imana navuga ko ari umuhamagaro w'Imana watumye menyana na Era hanyuma tutangura ibikorwa
ego urakoze cyane rwose nk'umuntu ari mu Burundi kandi ari muri ishyirahamwe uraza kudufasha kumva zimwe mu ntambanyi zimwe mu nzitizi zihari mu mashyirahamwe nk'aya atangura gukora mu gihugu hagati nuga mu gisagara cha Bujumbura mukanya tuhindukire tugaruke ku madame Ella w'Imana none ugitangura iki gikorwa hari uburyo bwinshi bwasaba yuko kugira ngo utangure canke imbere yuko wandikishirishira hamwe n'inyuma yaho uburyo watanguranye bwari ubuhe watanguye ufasha abande muri rusange turumva yuko mu minsi yahera warafashije abana batari bake utugira amwe mu bumwe mu buryo wakoresheje kumbure reka tubanze twumve amashimwe baguhaye aho wabafasha mu kwezi kwa kane aho urungitse imfashanyo reka dutega amatwi amajambo abana bagushikirije aho bari kumwe kumbure n'umuhisi patiri bari kumwe aho mu kigo babarereye ikigo cha Oasis umuvyeyi w'ikigongwe aho bari kumwe na patiri Andrea Runobagaza aheruka kwitaba Imana reka tubitega amatwi abo bana
ndabara mukije amahoro y'Imana twebwe ugwaruka rwa owazimuze kigongwe batwita generation Jean Paul turashimiye bimwe bivuye ku mutima mama Era w'Imana adufasha mu kudusabira mbere no mu kudufasha mu kuturosa ibishobora kudufasha kubaho n'abandi bamufasha turabashimiye ariko turabasabye mubandanye mutunganira mufasha kunganira umubyeyi wacu patiri kugira dushobore kuronka ibishobora kudufasha mu kwiga n'ibishobora kudufasha mu kudufasha kubaho turabasabye rero kugira ngo mushobore kudusabira kugira ngo dushobore gutera imbere natwe natwe tubemereye kuba kuzobasabira murakoze tugire Kristo
ibondo munkundire kuzina ryanyu kuzina ry'abarezi no kuzina ryanje nyene ikengurukire abapfasoni babiri umwe muramuzi araje kuturamusanga aha ni Ella w'Imana undi nawe ni Dafroza ntirambeba umisi yezi baraturindikiye adafashanye tubakengurukire be kandi tubakomere n'amashi ushishikare kubasabira nabo bashishikare kudusabira dusabiranire kugira ngo Imana idufashe gutera imbere mu bikorwa byacu nabo Imana ashishikare kubaheza toreho no gusaba yuko n'abandi babishoboye bobunganira kugira ngo bashishikare kudufasha Imana ibaje imbere tugire Kristo
uyu rero yararangije kuvuga yari nkuko twabivuze umuhisi Patiri Andrea Runobagaza aho muri cyo kigo cha Oasis umuvyeyi w'ikigongwe abana bari barerewe nkuko twako turabivuga rero madame Uwimana ibikorwa nk'ibi byafashe uburyo bungana gute hariho kenshi abantu bakeka ko gufasha abana impfuvyi abakene bisaba uburyo bwinshi cyane byasabye uburyo bwinshi icyo giye kugira ngo mubafashe mwabafashije gute
murakoze cyane no kuri ibyo vuze nibyo hari abantu bibaza ko akijiwe ntacyo nufasha ntacyo ofise ariko no kuri ikintu burya ngo isorosoro rigwiri yo rija no kuri ntivyantwaye ama ubutunzi bwinshi kugira ngo ababa umutima wabo bana ukugwe ko akarano gatoka bakanini urabona gatwebwe tuba hanze bitworoheye urabona tuba dufise hari amaduvize iyo turungitse barahinduza urungitse nk'ijana abana bararara bari nk'akabishango gatatu urumva rero yuko igikuru nibaza yuko sama suburyo igikuru ahubwo n'umutima kuko nka twebwe turi mu bihugu byo hanze nukuri twarahawe umugisha usanga umuntu atagera n'icarya ntushobora kubura icyo urya ubibuze hariho uburyo bakora muri bwa sosiyale bwo kugira ngo ntihagire umuntu yicwa n'inzara rero nta buryo bunini byantwaye ego bwarasohotse cyane cyane kugira ngo ishyiramwe ritangure ariko mu kubafasha natanga utuntu duto duto Imana nkumvira irambwiye ati erega mwana wanjye ibuka muri bya bindi nanje nkaheza nkavuga ndi nanje ngiye kwibuka abantu biwawe niko byagenze nta bufasha bunini nta miliyoni dukenera cyane kugira ngo dukore neza yo gufasha nk'abo bankazo mfuzi gusa duhamagarira umwe wese gutanga icyo ofise ari amadorari abiri ari atatu ndetse cyangwa ari n'igihumbi cy'amarundi akantu kose ofise karagira akamaro kuwugahaye rero ntabwo bisaba ibintu byinshi kugira ngo umuntu akore neza ahubwo bisaba umutima w'urukundo no kwitanga hanyuma nabyo no kuvuga ibikorwa twatanguye kera nk'uko nabibabwiye natanguye ndabikorera ankulise hari igihe narungika nk'amafaranga agafashanyo nkarungikira nko kuri paruwasi y'iwacu nkavuga ndi kubera mwebwe ari mubwo muzi abakene nimwakira aka gafashanyo muzohereze b'abakene baza kubitura babone namwe murongo kugira ngo mushobore gufasha abo ibyo nagenda ndabikora nyine ku giti cy'iwanje nta n'ishyirahamwe nari bwagire nagiye ndabikora cyane rero nibyo byatumye mvuga nti uriho reka agira ikintu kije habona n'abandi batagira babo kuko ntabwo ari abantu benshi bagiye bagira kugira ngo ice hanze ndavuga nti reka rero twugurure niburi buri abandi nabo bashobore kubona ko hari abantu bashobora kubafasha mu gihe bafite ikintu kibakiba bakinye bafite bakeneye abagarukira ko
murakoze cyane murakoze cyane namwe madame Audrey tugarutse ku cyo madame Uwimana ahejeje kuvuga cerekeye uko amadevize ashika kure wobwira cyane cyane nko kuba ari hanze mu mahanga ico wabonye amafaranga avuye hanze ashobora gukora mu gufasha umuntu atishoboye amafaranga make kumbure nka 50 y'amadolari cyangwa 100 y'amadolari ashobora gushika kuki mu gufasha nk'imfuvyi muri make
cyane abonye ikora sora rikwira iyo rigiye uko aba aje kose ino mu Burundi tuyavunjije tukaba mu duhera bashobora kugura n'agasabuni tugahereza umuntu ego
ego murakoze cyane abantu none mubona bakiriye bate bakira bate ibikorwa nk'ibyo by'abantu bari hanze mu mahanga bagerageza kwigora gufasha mu gihugu hagati nk'abo bana canke n'abandi mubona madame Audrey bakira bate imfashanyo zivuye handi mu barundi bene babo iyo bashikirijwe nk'imfashanyo
bazakira neza cyane n'umutima mwiza bikunze bakaryoherwa bakongera bakanabashimira ko umutima w'urukundo bafise Imana yabahaye kose menshi ribuke iyo bavuye ngo hanyuma babafashe
murakoze cyane murakoze cyane
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ngo twababwiye ni radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turaganira n'abapfasoni babiri mwishira hamwe batanguje ishira hamwe bariko barakoreramwo byo kugerageza gufasha abantu aho nikora abantu batifise imfuvyi abapfakazi n'abandi mu gihugu bafise uburyo buke kandi bariko barafashwa n'ishira hamwe Diaspora Works of Mercy Foundation ubu tugeze mu gice cya kabiri aho tugiye kuganira ibikorwa irishira hamwe rimaze kurangura kuva rigishingwa canke na mbere yaho aho bashinga iryo shira hamwe bimwe mu bikorwa muri make bamaze kurangura mu kugerageza gufasha abatishoboye turumva ko bimwe mu bikorwa babikoze mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi mu ntara zitandukanye z'igihugu reka tubanze twumve inkuru y'umukecuru sinkuru kumbure ni n'ubuhamya ni no gushima kwirishira hamwe mu byo bamufashije umufaso ni madame Ella Uwimana yamufashije aho yamwubakiye inzu n'umukenyezi n'umukenyezi w'umukecuru yitwa Teresa Kirimwandugu umukecuru wo mu ntara ya Mwaro nawe nyene amaze gufashwa n'irishira hamwe tutega amatwi
ose warakoze ibyo wandungikaniye patiri dan patiri logisi yarabimaye byose nakintu nakimwatambaye yanze nayo yaraye nyubakiye neza yashako n'umwango mushasha nuko arampa byose arandishiriza n'ibirago byose njyamamo aramba n'ibirengiti ndacatambaye na kimwe byose yarampashe neza nawe urutangira naramukambuye nabo ndo bamvuye imana yampa yampamagaye nabo barapatiri bacu bo kuri paruwasi ya Kibungeri barafashe neza baranyibakiye ni wora binyenisha jiji abaciye bahita bararaba ngo umenga ni umusore yarongoye ngo yanjye wa mutamakazi ngo ntumenye ko ari umutamakazi none era warakoze neza barashikiriza ibyo ndungikiye byose nibyo bandanira byose wabaca bandanira n'umurengeti bandaniye ubu ndajyandajyanda magara niyo yandiye yonyine abasaserodoti ba mana rutatarugira byose barampembuye baranyakiriye neza baradi yuko atawumbyigira abigirwa n'imana kandi si imana irundi kazi yoyo n'abandi mwana bariho n'amashitani jewe niyanyishena anyishena nafatiwe abandi bakagwara bagakira nanjye nguma nabura nk'umwana narigeze kugenda mu gihugu nga byari imbuto y'umuhungu n'iy'umukwe nkabaramura abana ndwi urari naramuriza n'uwo namuriye bose bamwe bapfuye ari abagore abandi bafite abagabo bafite abagore ujyanye umwana umwe w'umuhungu ari hepfo yanjye asigarana n'uwundi mwana w'ububanza yamuzaniye ububanza abo ni bo nsigarana warakoze rera uraigirwa nsanaganawe yaguhaye ubutungane imana iguha amahoro mu rugo iguhezagiraho aho wicaye umunsi mwiza urakoze.
Uyo rero nkuko tubyumvise akabari Tereza Kirimwandugu umukecuru wo mu ntara ya Mwaro nawe nyene amaze gufashwa n'irishirahamwe rya Madame Era Uwimana ishirahamwe Diaspora Works of Mercy ibikogwa by'imbabazi bikogwa n'ababa mu mahanga. Madame Era nkuko twatubivuze iki gice cha kabiri bimwe mu bikogwa nk'ibi mumaze gukora utubwira mu ishirahamwe ryanyu byo mumaze kurangura kugira ngo kumbure abari ko baratwumva bashobora kwifuza gufatanya namwe bagire icyo baterereye icyo babafashije mu byo mumaze kurangura n'ibyo mwifuza kuzorangura muri kazoza muri iki gihe ibikorwa murimo nibi.
Muri iki gihe ibyo twakoze nkuko mwavyumvise twarafashije abakene twarafashije impfuvyi turafasha abantu nikora mu byo bari bakeneye binyuranye rero mu bikorwa ubu dufise turiko turakora ubu turiko turategekanya kuja gufasha abana abanyeshure bagomba kuja kwiga mwabonye ko twafashije abana batonya baramaze gutangura amashure naho nyene ibikoresho hariho amatwa dusumira amaze kuvugana n'abantu benshi bo mu gihugu baravuga yuko abana bagiri muri ubwo bukene bwo kutagira ibikoresho by'ishure kuntu bashobora kuja mu mashure ni benshi cyane ku buryo twagomba kugira nka faze ya kabiri yo kugira ngo twongere dusabe ifashanyo nk'iyo yo gufasha abo bana bashobora kubona ibikoresho by'ishure hanyuma ikindi nacyo no gusaba ibizofasha nk'abajya abana b'imfuvyi abagiye barabonye yuko bafise ubukene bwinshi ngira baza kubitubwira usanga batagira aho baryama ntibagira nk'uduhuzu bambara twabaguriye niforume ariko bakeneye n'impuzu za buri munsi barakeneye nk'ibyo baryamamo barakeneye nk'udusabuni barakeneye nk'utuvuta hariho abana bakeneye amata abana bakiri batoya hariho n'abakeneye amaneti ibyo kubabinda kubera bataba ari kumwe na ba nyina ngo bashobore kubafasha ni ukuvuga ni ibintu byinshi tugiye gukora hanyuma ubundi mugambi tugiye gukora ni uko amashuri makuru muri universite ategekanya gutangura mu kwezi kwa mbere umugambi turiko turakorera kubu ni uwo kuronderera abana bantaho nikora kuko mvuganye n'abantu bo mu gihugu hagati narasanze yuko hariho abana batora ikibazo cya leta cyo kuja muri kaminuza umugabo kubera ubukene ari bantu aho nikora ikibazo bagitoye bakaguma iwabo n'abagitoye nabo usanga ama universite menshi ari prive ari Bujumbura ugasanga rero abantu ntibashobora kuyajamo jewe rero muri ishyirahamwe rya Diaspora Works for Mercy twabonye yuko byoba byiza kuko nakaricyo turondera ni uko turondera umuntu kugira tumufashe kugira ngo azokwibe ko ejo kuko ndashaka ko tuza turahereza umukate buri munsi icyo gihe ntiyo pagi ducyo yimarira twebwe no kugira ngo tumukura hari tumugeze ku rwego rwo hejuru azotubwira ati mwara warakoze uyu munsi umugabo ntidushaka kumana zo batubwira ati warakoze urakoze dushaka kumana zo bati warakoze cyagiye bazinera baho nashitse rero tugomba kuzorihira abo bana amashuri amafaranga y'ishure hanyuma tubaronderere inzu ibujumbura aho bashobora kuza baraba ije zose iyo turiko tunakora kugira ngo turebe ko nitwamara kubashyira muri ibyo bikorwa bagatangura bakiga bizoba ari iterambere rikomeye mu gihugu kuko burya igihugu kitize kikigenda gitera imbere rero ibyo birimo kuba turimo hanyuma ikindi na aca ni ugufasha abakenyezi abakenyezi kuko nibo nkingi y'urugo turashaka kuraba bagira twe dusuje jero ni kugira abandi bakenyezi bato bato abariko muriko muranyumva mumenye yuko ari mwebwe na mwatumye irishyirahamwe ribaho kuko kenshi mukunze kwibagirwa kandi ari mwebwe muba muri intango y'iterambere rero turashaka nk'ababyeyi batagira nk'abakenyezi bafise abana bonyine b'abapfakazi bafise abana bonyine twubafasha tukabaha udutahe tukabaha nk'uburyo leta idufashije tugashobora nko kuronka nk'itongo tukabashyira muri za koperative bakarimira hamwe hama tukabaha imyamvu kubera narumvise ko isi ntikimera ngira madamu Audrey araza kubitubwira ingorane bahura nabo kuri tere hanyuma rero tugashobora kugira ngo bashobore kuronka ikintu bashobora gutungisha umuryango nabo nyine bagashobora gutera imbere ikindi naco dufise ni ugufasha barya teens mom ni ukuvuga barya abana babyara bakiri batonya hari abo bafata ku nguvu hari abandi kubera ubukene ugasanga barahendwa bakagira iki nabo twifuza kuzobitaho by'umwihariko kugira ngo tubaronderere ukuntu abana babo bashobora kuregwa kandi nabo bakabandanya ya mashuri kugira ngo bazogire icyo bazovamo njyewe nkiga ntibyakunda uramutse utwaye ndakaba kabaye ariko ubu nibaza yuko barafise second chance barafise umugisha wa kabiri wo kugira ngo bashoboye kuronka umuntu ashobora kubasubiza mu ishuri bakaronka n'umuntu ashobora kubakomereza umwana bashobora kugenda bakiga nabo bakazogira akazoza keza imbere hanyuma ikindi naco nk'uko nabivuze hariho nk'abakenyezi nabonye ngaho mu muji wa Bujumbura usanga bagenda banyerereza utuntu ku mutwe utuntu utwamwa utundi abo bantu turagomba nabo kuzobibuka kugira ngo tubongerereze agatahe bitume bashobora gutera imbere bashobore kuronka utwo borihira abana bashobore kuronka aho baba niyo umugambi n'intumbero y'ibikorwa by'imbabazi kuko dushaka yuko umuntu atera imbere umuntu wese akiba ko adashobora kuvuga ati nanjye ndafise aho ngeze
murakoze cyane rwose murakoze cyane reka duhindukire ku bari mu Burundi madame Audrey nawe nyine atubwire nk'uko twabivuze zimwe mu ntambanyi ziba zihari mu bikorwa nk'ibi benshi barifuza kubikora ariko nk'uko twabivuze baracika intege haba ku kutagira uburyo ariko kandi n'ukuba hariho intambanyi zitandukanye amashyirahamwe amwamwe ahura nayo iyo amaze gutangura gukorera ku rubuga Madame Audrey Nahimana zimwe mu ntambanyi zimwe mu nzitizi zihari mu gufasha muri amashyirahamwe nk'aya n'izihe abantu bahura nazo kumbure nazo nyine mukaba muzogerageza guhangana nazo no kugerageza kugerageza kuzitaho ariko inzitizi ziba zihari ziba ari nk'izi
inzitizi dukunda kubura nazo turakunda kubura uburyo kwidepurasa tukabura depurasema kugira tubasike ko twaramuka tubironse naho tubironse twasikayo bakadutura ibyifuzo byabo byinshi tugasanga tuboye nico gituma tuca duhitamo gusaba ubufasha kugira ngo turabe ingene tugerageza gukorana n'abandi hanyuma tugerageza kurangura ibyo tuba tugomba gukora mu migambi tuba dufise dushaka gukora ni gufasha abatishoboye imfubyi abapfakazi bantu nikora abageze mu zabukuru ibimuga abaragi abana b'abaragi abagendana ubumuga bose n'abantu babuze agashambara tukabahereza agashambara ko kwambara murumva ko ibyo byose biba bikeneye uburyo hanyuma tugasubiza abana abana baheje amashure tukabasubiza ku ishure aho naho nyene mucamumba ko minerivare ikikenerwa tukubaka ibigo ikirerero tukabashiramo cyane tukarondera inzu yo gupanga iri hafi y'amashure y'abo biga hanyuma tukigisha abatishoboye uburyo bwo kubungabunga ni ukuvuga turakeneye guhereza bajya nka bajya bamamusanga babikorera ibintu batembereza ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku mutwe wari umumamusanga afite umutahe wa 15,000 nk'akarorero mugabo ugasanga atunze abana 10 aca wimva ingene uwo muhereza 30,000 cyangwa tukamuha 50 kugira arabe ingene yogaburira umuryango kubera kudandaza vetin capital to 15,000 ukagaburira abana barenga 10 usanga bitoroshye ikindi naco tugerageza kubigisha kuja mu makoperative kugira bakorere hamwe naho nyene ubumva ko ni bya bindi by'uburyo biba bikenewe kubitaho ku bijanye n'amagara yabo mu kubaka amavuriro urumva ibyo byose biba bikenewe ni izo ntambamyi nyinshi bari batubwira ngo baratubwira ibintu by'amavuriro amakarata yo kwivuriza ko ibyo byose usanga bikenewe kuri bo abana bataye amashure urumva ko bakenera uburyo kugira basubire mu mashure
yego murakoze cyane rwose murakoze cyane muravuze ibintu bihambaye byinshi kumbure madame era uwimana arashaho no kutwunganira kuko mwavuze kucerekeye uburyo camari kibazo kuri bose bifuza gufasha ariko kandi wavuze yuko n'igihe mugiye gufasha mu buryo bumwe muba musanga hari n'ubundi buryo bwinshi bukenewe nk'uyuhaye umutahe umuntu ucusanga umengo umutahe ntacu mumariye kubera ko abafisi ibindi bibazo byinshi cyane yipfuza kubanza gukemura imbere yuko anatangura n'ubwo budandaji aba yipfuza madame Ella nk'ibibazo nk'ibihuye navyo ufise umurongo wihaye uvuga uti ndashaka gufasha imfuvyi kubijanye n'amashure ariko kandi ugasanga hariho abagwaye hariho abapfishije umuntu hariho abafise ibibazo runaka ivyo onye uvyifatamwo gute ubikemura gute ibibazo nk'ivyo iyo ushatse gufasha ariko ugasanga ibibazo ni murengera
no kuri murakoze cyane ico narugari n'ikibazo ariko bimeze no kuvuga umuntu iyo giye kumugiye kumuvura ingwara imwe usanza gwaye kugura jo bira ati no mu mugongo byarashitse no kuvuga rero jewe ngiye nkasanga izo ngorane ni navyo byanambabaje cyane ndavuga nti iki kintu ni kintu gikeneye guhagurukirwa ni nacyo gituma navuze nti reka dufatanye n'abantu bari muri diaspora abarundi baba hanze dufise uburyo umwe wese atangiye uburyo buto buto bushoboka kuko nicyo gituma jewe narakoze cyangwa nkagenda bose bakashwara ko ugasanga urumva n'imvura iyo ikwira hose ari nacyo gituma twebwe tuzogerageza nibaza bariko baratwumva wumve ubu bukene bwugarije bene wacu bwugarije urwaruka rw'iwacu nibwo bwugarije igihugu kuko nta gihugu gikenye nta gihugu kitagira abana bize gishobora gutera imbere na gatonya ubwo rero nibaza yuko nakamo kuri twebwe tuba hanze mugaza ubukene buri mu gihugu bumvise abari yuko ingorane bahura nazo uko bagiye basanga umuntu ugiye kubahereza utwo kurya none ejo hoho ahazwa n'iki dukeneye rero kugwiza uburyo kugira ngo tubafashe kubateka ikintu cyo bateza imbere muri mu gihe kirekire nabo icyo twifuza ni uko dushobora kubafasha kugira ngo bashobore kwibako nk'akarorero nk'umukenyezi mu rugo umukenyezi mu rugo yatagira udufaranga yinjiza birabagora cyane usanga atani jambagira rero dushaka yuko nabo bisununura na kare bujya umukenye ngo sitive yuko mu gihugu cy'idevelopa ngo wigisha umukobwa kubera we atayigisha n'abana azovyara ariko ngo uyigomba kwigisha wigishije umugabo gusa uba wigishije uwo nyene rero ni byiza yuko dutera intege abafasoni abakenyezi n'ababyeyi nabo nyine bumve uruhara bafise mu iterambere nibaze ibintu byose ku bagabo kubera n'abagabo nabo barakenera gufashwa kugira ngo dushike ku iterambere rirama murabona nko mu bihugu byacu byo muri Afurika ntidutere imbere kubera iki jyewe ndabyo nko muri kahise kacu usanga umukenyezi nirwo yatumuhereza uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu wasanga umukenyezi akumirwa muri politiki umukenyezi agakumirwa mu bucamanza umukenyezi agakumirwa mu kurondera umutekano ariko dushimira imana ko byaje ubu tubifise ubu n'ukuri abadamu bahagaze neza mugabo ntitwashira agati mu ginyo ngo twarashitse ahubwo ubu rero ntihageze aho dukenyera zikaguma tugakora kugira ngo aho twicaye tuhiriye kwiruka igihugu nacyo rero kihatorera koyo kugitera imbere ingufu z'abakenyezi z'abashinganahe bacu n'izacu zije hamwe kugira ngo igihugu kivumbuke nako tuje mu iterambere ridasubira inyuma rero abantu batwumva namwe nimwe turi ko turavuga aha nibyo mvuga mugabo nawe uri kuvugira muri jewe uri kuvugira muri Audrey uri kuvugira no muri uyu mumenyeshamakuru ariko aratuvugisha kuko ni umuhamagaro wa buri muntu rero nibaza yuko ubwo bukene bwinshi nta kindi kizobumara no kurondera uburyo hanyuma tukabafasha kwiga imigambi kuko twebwe turi hanze turabona ibintu byinshi ushobora guhera ku kantu gatoya ibyo kikazuba ikintu kinini cyane rero nibaza baratwumviriza tukabaha impanuro dufise ushobora no kutaba n'amafaranga erega interano z'amafaranga gusa si uburyo gusa hari uburyo umuntu akwigishije abaguhaye uburyo bunini cyane kuko bukugeza kure gusumba n'aho amafaranga yo kugeza murakoze cyane
nk'uko twabivuze mu ntango rishyirahamwe ryatanguje ryarateye akamo ku mbuga ngurukana bumenyi aho bafise urubuga rwa GoFundMe uburyo bwo guterera kuri internet bise Educational Assistant Campaign mu Cyongereza ariko kandi mugiye kuri urwo rubuga murashaka gushyiramo izina rya Madame Ella Uwimana kugira ngo mubone ako kamo yateye abari mu mahanga n'ahandi kugira ngo bagerageze kwifashanya nabo mu bikorwa barimo byo gufasha abatishoboye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane urwaruka rwiga rudafise uburyo abo bari kubaragerageza gufasha kubandanya muri za kaminuza n'ahandi murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ubu rero ni wa mwanya tugiye mu gice cya gatatu cy'ikiganiro aho tugiye kumva bimwe mu byo ishyirahamwe ryifuza gukora muri kazoza mu bijyanye no kugerageza gufasha ishyirahamwe imigambi mufise nk'ishyirahamwe nk'abarundi baba mu mahanga kugira ngo ibyo muri kumara kora bifate iyindi ntambwe cyane bifate uwundi murindi bizogere kure muri kazoza kaza muri kazoza aho irishyirahamwe kumbure muribona mu myaka itatu itanu cyangwa icumi. Madame Ella Uwimana, ishyirahamwe ryanyu imigambi murifitiye?
Ok, mu myaka itatu hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu twebwe muri diaspora ho dufatanyije n'abarundi bose baba muri diaspora bashaka guterera n'abandi bose bazodufata mu mugongo ikintu cya mbere twifuza kuzongeraho mu guhereza uburyo food security ni uko tuzorondera ku buryo abantu muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu avuga yuko ari ugushyira ibyo kurya mu kanwa k'umunyagihugu wese natwe twifuza yuko muri icyo gihe tuzaba tumaze gukora ibikorwa tugashobora gukoresha icyo kurya bafite ngaho turamaze kubona ko burya uburundi ntibukenye ngo kubera gukena ahubwo uburundi bukenye uburyo nko mu bintu bijyanye n'ibyo kurya tumaze kubona twarabibonye nk'abantu tuva hanze hariho uburyo bwo kubika uburyo butakemeye cyangwa se butanahari urasanga
kuzo ukarero kugira ngo tushobora kumagira ukuntu ushobora kubafasha kuzo barabika ibyo byamwa aho babikenereye bakabirya nk'akarorero nko mu ntara ya Rwonge bararima amamandarine menshi ayo mamandarine iyo yeze barayarya ariko y'igihe cyo kuyasarura kirenganye nta handi wukongera kuyibona ariko nitwamara kubafasha nk'ibyo twagiye turabona hanze tuzobafasha kugira ngo uwazo abikeneye abibone muciri tungoke hamera amatomati menshi cyane ivyo turakeneye kugira metode de conservation cyane tukagira na ihingura ayo matomati ariko ivyo vyose bizova he bizova mu mutahe wa jewe nawe Burundi uba hanze cyangwa uri mu gihugu ufite uburyo arabagwiza tunga aramashyirahamwe cyane abandi turabahamagaye kuko uru ntabwo ari urugamba rwa twenyine ni utugomba kugira ngo dufashe leta nayo ishobore gufasha abatishoboye twebwe bagiye bagira umugisha wo kugirirwa neza kugira ngo abandi bisononore ikindi nacyo dupanga mu bijyanye n'amagara y'abantu ubwa mbere mbanje gushimira leta y'igihugu leta y'u Burundi iyo yiyumviriye gufasha mu magara y'abakenyezi bakagenda kubyara atacu batanze hama bagafasha bakavuza n'abana kugera ku myaka itanu natwe turifuza yuko muri iyo myaka itanu iri imbere tuzoba tumaze kubafasha kubaka nk'ibitaro by'akarorero ibitaro bizoba byitiriwe abakenyezi aho umukenyezi azohora uburwayi bwe bwose afite agenda kubutura atahandaja ataraho ivyo vyose bikazodutwara uburyo umwanya no kwitanga yega n'abanyagihugu namwe nyere tuzobakenera cyo tuzobasaba kugira ngo cyose tushobore kubishika kuko ni urugamba rw'umwe wese muri twebwe ikindi no kuzoraba narabonye nko mu kibazo babye ko tuvise kiba ingorane y'abanyeshuri baje ku ishure narabonye abana barafise ibibazo cyo kuza ku ishure tuzokenera kubaronderera uburyo bwo kwideplasa tubaronderera uburyo amabisi ashobora kubajana ku mashure ivyo byose ni ivyumviro ariko bizoja mu ngiro ariko twese tugiye hamwe hanyuma ikindi nacyo no kurondera nkuko twabivuze amashuri kubaka amashuri kongera amashuri ku buryo atamwana azoza ararinda kugenda handi kure kugira ngo aje mu mashuri amashuri akaba hagufi narumvise ko bana bigize kuri rya programme ya ecole fondamentale nibaza ko ari umugambi mwiza ariko ikindi kintu nabonye challenging gitera ingorane abana babakene n'urusanga bibagora uko mugiye ngo munda harari nzara hagazinduka inzigo nabonye abana benshi usanga nawe umwe ibikoresho by'ishuri ukamuha ni forme none yogenda yambaye yogenda kambara akicara mu ishuri atariye ikindi mbona nuko dukoranye dukoranye n'abandi barongozi cyangwa abandi banyagihugu ko twoshobora kuzorondera tuza turafasha abanyeshuri kugira ngo baronye nibura ibiri barye rimwe ku munsi bari mu ishuri kugira ngo bashobore gukurikirana mu nda hariho ikiriyo bamwe batagenda bariye abandi baburaye bamwe bagahitamo bagatana amashuri ikindi nacyo ni ugukomeza uwo mugambi wo gukorera ibikorwa hamwe gukorera ibikorwa hamwe bakajya mu makoperative kuko biroroshye kubafashiriza hamwe kuko ushobora na komite de suivi iroroha mu kubasansibiriza mu kubakurikirana kubera baba bari hamwe ibyo nabyo bikaba bizadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri iyo migambi imigambi yo gukora ni myinshi cyane nta n'uwo yitondagura ngo ayimare ariko muri bike bizoba icyo ni ikintu tuzoshyira ko cyane ego naho tuzokora aya maproje ikindi kintu jewe nibaza mbona nkunda kwiyumvira cyane ni icyo kubanza guhindura ingendo uko twiyumvira mu mutwe kuko hariho nk'abantu benshi usanga batagira akazi ugasanga umuntu akubwira ati jewe narize mugabo domene nizemo ntayihari nta kazi kahari nyakubahwa umukuru w'igihugu niwe yabwiye abantu igihe yari yagiye kuri abanyeshuri aterega mwese ntimuzokwira kuba ba misitanteri ntimuzokwira kuba ba ministre guverinoma yaruzuye none bavukanye tuzogenda gute ntimuzoguma mwicaye icyo tuzokora ni ukurabira hamwe umugambi wo gukora wo kugira amashuri tekinike abantu abantu bakiga imyuga bivanye n'ubukene dufise niba dukeneye kubaka amazu abantu bakiga kubaza niba dukeneye kongereza ibyo kurya abantu bagasa kwiga agirikiritire ukuntu barima kijambere ntanazi ndi twarima kera kubera murazi kw'isi itakimera tukagira ntuzenye agirikiritire igezweho yabo ubworozi bugezweho hanyuma ikindi twifuza abantu bo muri diaspora no basaba nuko modushikira muri uyu mugambi hanyuma tukazaba turazana abarundi abana biwacu bava mu Burundi baje kungura ubwenge hano bakaza muri Rosclash abantu bizi bintu kugira ngo ufite experience aze ahigira ibindi cyangwa niba ari na domaine iri mu itari mu gihugu twebwe aho mu gihugu arimo ari Burayi ari muri Oceania ari muri America iyo program ihari turabona ukuntu twiyungunganya dushira umudushira amafaranga hamwe dushira uburyo hamwe abantu tubaha indaro abana baze kwiga barangije bagende gusubira inyuma guteza imbere igihugu nk'akarohera abo twavuganye ku bijyanye n'abagore abajinekologue ni ukuvuga aba specialist b'indwara z'abakenyezi bari kurushi mu gihugu ibyo byose biri mu nzu dukeneye kwiga kugira ngo duteze imbere ubwo bumenyi hama tubone kwisononora urumva ntitwobazanira ibitaro kandi abo bikoramo badakwiye ata experience bafite cyangwa atanama specialist bafite icyo gihe tuzokoreza ibintu bya exchange of experience ari abantu bavino bakaza kwigisha bagutanga amaseminari hari cyangwa bakaza kugira amatraining ngaho ibyo byose ni byo tuzokorera hamwe nosaba rero yuko igihugu abarongozi mube hagufi diaspora works for mercy kugira ngo mudutere intege mudukore ivyo mutubwire ivyo mukeneye ko tubafashamo hama nako tubabwire ivyo dukeneye ko mutworoherezamo kugira ngo dushobore gukorera hamwe tuvyure igihugu twiteze imbere mu iterambere ridasubira inyuma murakoze cyane gose
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika ukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Reka kumbure dufata kanya dufate ama numero yanyu kugira ngo abifuza kwifatanya namwe bashobore kubashikira haba abari hanze mu mahanga hano muri Amerika canke abari mu Burundi duhere kuri mwebwe madame Audrey urashobora kuduha numero zanyu kubifuza kwifatanya namwe aho ibujumbura mu Burundi bashobore kubahamagara aka numero ka madame Audrey Nahimana canke aho bokuronka ni hehe
Ego numero yanjye ya telefone ni +7 75 632 662
Ndasubiramo
+7 75 632 662 Abo kwifuza gukorana nanje bondondera ngaha ibujumbura niho mba tukavugana ingene tugiye gukora murakoze
cyane namwe madame Ella w'Imana ashaka kutubwira uburyo abari mu mahanga bashobora kugushikira haba email cyangwa telefone WhatsApp n'izindi zikoreshwa muri iki gihe
jewe ntabwo ngwe gutora ndi one line away inomero yanje ni 7 5 5 3 6 2 2 6 2 niyo nimero yanjye ngendanwa niyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp mushobora kutubungikira email kuri diaspora@mercy email yacu ni foundation ni f ni f o u n d a t i o nane @gmail.com reka ndayisubire mu gifaransa donc mon numéro de téléphone c'est le 713 550
3362. Notre email, c'est le DWOMFoundation, c'est foundation@gmail.com. Abashaka no kuraba aho dukorera turafise website ariyo site ni www.diasporaworks.org. Email address is dwomfoundation@gmail.com. The phone number is 713-550-3362, and you can search on our website www.diasporaworks.org.
Murakoze cyane, murumva ko mufasoni Madame Ella Uwimana bibahaye mu ndimi zose zishoboka kugira ngo mushobe kubaronka, aba mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Cyongereza, kugira ngo ntimugire ibibazo mu kugerageza kwifatanya nabo mu gufasha abana abo nikora abafise ibibazo bitandukanye cyane cyane urwaruka rwo mu mashure mu gihugu cy'u Burundi. Uyo rero yari Madame Ella Uwimana, murundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe z'Ubucundi. Rero abifuza kwifatanya nabo barabacuruganiriza cyane gufasha abo bifasha nabo.
Twibaze ko muzo sitokana n'iyonka mugaterera agacumu kubumwe muri uyu mugambi wo guteza imbere bene wacu wo guteza imbere igihugu cyacu, kandi nkabasaba na leta yuko yobo dufashe bakatworohereza kera harahoraho uburyo bwo kugira ngo turungishe udufaranga ariko umuntu arubose ari gatonya kagira mu rugo ari kanini. None ubu hariho iyo turungitse usanga ataco banyagihugu baronka, izo zaraciye intege abantu bo muri diaspora. Sinzi ababizi bashobora kuramuntu ngo tugitanga turi benshi, rero twasaba yuko leta iborohereze banyakubahwa ababyeyi kugira natwe tubafashe gufasha bene wacu. Turungitse nk'umuntu arungitse akadovize bakamuhereza n'akadovize murondere, kuko navyo biri mu byongera iterambere mu gihugu. Twizere ko muzokumva kamo tubateye, kandi murakoze mukomere kwibanga turabashyigikiye. Mugira Imana.
Murakoze cyane rwose. Naho rero niho ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi kirangiriye. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye mwese, umunsi mwiza, murakoze.